Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri kumwe na Jefide Niyongabo mu biganiro byo kuri iyi saha. Kaze mwese mu biganiro byacu.
Sindash ivuga ivyo yabonye, ivuga ivyo itabonye. Nta bintu byo kuvuga ngo by'urusaku tushira muri raporo turagerageza kugira ngo ibyo tuvuze bibe ari ibintu bifise icyo bifatiye.
Turiko turaba nuko tubona ko Sendihashe yahindutse no twovuga igikoresho cya leta aho ivuga ibiharuro bitababaza leta.
Abo n'umuyobozi warige iteka Anshe Niko yagize hamwe n'umuyobozi w'umugwi wigenga ujejwe agateka ka muntu mu Burundi CNIDH Jean-Baptiste baribonekeza bariko bavuga ku burenganzira bw'agateka ka muntu mu mugwi mu Burundi bariko bavuga rero kwitandukanirizo ku biharuro bitangwa n'umugwi CNIDH n'indi migwi mpuzamakungu ivuga ku burenganzira bw'agateka ka muntu mu Burundi. Izi nkuru n'andi makuru twabateguriye turazigaruka ko mu kanya gatoya. Radio Ijwi rya Washington DC amakuru rero tubafitiye yo mu karere umugwi ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH amenyesha ko kuva mu mwaka w'2016 gushika ubu abantu 499 bishwe abarenga 120 baranyuruzwa n'abarenga 90 baborezwa igufa. Kuri uyu wa gatatu no kuvugaje ku no munsi wa gatatu mukuru wa CNIDH Jean-Baptiste baribonekeza yagiye mu nama nshinga mateka gusigura icyegeranyo cy'uko agateka kazina muntu kari kifashe kuva mu mwaka w'2016 gushika ubu. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Muri iyo raporo umugwi w'igihugu yigenga ujeje wateka kazina muntu CNIDH usigura ko mu Burundi umutekano wiyongereye ugereranije umwaka w'2016 n'igice cya mbere cy'ibihumbi 2017. Ariko nubwo biri uko uwo mu gutanga ibitigiri by'abantu bitari bike bishwe abanyurujwe canke bafunzwe hadakurikijwe amategeko kuva mu mwaka w'2016 nk'akarorero icegeranyo cerekana ko abantu barenga 120 banyurujwe 20 muri bo banyurujwe mu mezi 6 aheze abarenga 400 baricwa harimo 69 muri iki gice ca mbere c'ibihumbi 2017 naye abarenga 90 barabarezwe igufa abuye umwaka bakaba ari 23. Iruhande yaba abantu barenga 830 barahagaritswe hadakurikijwe amategeko abarenga 780 bakaba batawe muri yompi mu mwaka uheze. Iki cegeranyo hari bamwe mu bashinga amateka kitanyuze
muri iki kigabane kijanye n'amadruwa ya matente o druwa flavye amakaya ma legasi mwagiye muvuga ama disparisi y'amatoruti hariho inurakine iboneka mu muri irapo au niveau des sources d'information ngizi inzego z'igihugu mwagiye muvuga le kazo bafiable mu gihe daro raporo mwagiye muramansiona la vie des institutions cite concernées bakagira icyo babivugako kuko umuntu arashobora gukonfonda enkadru wa dolo mugabo wari karakora nawe ugasanga kumburari mu burenganzira
araho muvuga yuko mwakiriye ama plainte ibihumbi 2303 allegation de violence des droits de l'homme mugabo mukatugira yuko requête écrite ari 217 bega izo plainte zindi uburyo muzakiramo ni ubuhe bega abo bandi bobo ntimuhava musanga uriko mukora kwaza raporo zandondetse.
Umukuru wa CNIDH arahumuriza ko we nabo bakorana bashishoza mu gikorwa cyabo. Jean-Baptiste baribonekeza
icya mbere cyose nkuko naba nabishyikirije n'ahandi CNIDH ivuga ibyo yabonye ivuga ibyo itabonye ni kuvuga iyo hariho ibintu tubona yuko biza suforme yama ondi ngo bavuze uku cyangwa ngo nakayambwiye uko uzobona ko kenshi bitaza muri raporo biri mu bituma uzobona yuko iyi raporo yacu kenshi ikunahakaro gutandukana n'iyo ama ONG amwamwe ashikiriza amashyirahamwe amwamwe nta bintu byo kuvuga ngo by'urusaku tushira muri raporo turagerageza kugira ngo ibyo tuvuze bibe ari ibintu bifise icyo bifatiye.
Abandi bashinga amateka nka Daniel Gerard Ndabirabe bibaza kumugwi CNIDH ukora unezereza abantu bamwe bamwe kugira ngo ntutakaze amanota imigwi y'ibihugije rwa gatya kazina muntu ihabwa hafatiwe ku masezerano y'i Paris mu Faransa.
Mwebwe turabona nk'ahantu muvuga ngo abantu barishwe abantu barabura ko mutavuga ngo mutugire muti ko ari abashobora kuba bari muri Congo harabashobora kuba ari muri Tanzania je ndibaza ko harya ahantu mwavuze ngo bashaka kwamanukana kuri nivo yo hasi ndibaza ko byabateye ubwoba nawe mukaba muvuga muti reka basi ibintu mufyoroshe muvuge musharije u Burundi leta y'u Burundi kugira ngo bariya bashobora kubamanura mu rugo mubase n'ababavugira neza gucyo noneho cyo muje mu rusimbe tuvugire neza barya bo hanze kugira ngo batureke noneho muri rwagwego rwa A
ariko abandi nka gatondwasa basanga uwo mugwi wakoze cyo wiyemeje
jewe nipfuza yuko nk'abashinga amateka twotahura yuko uyu mugwi ni waba ushinzwe gukurikirana ibibazo by'agateka kazi na muntu ugize ukinegura ko tutoca dufata yuko woba ukoze ibinyuranye na manda yawo
rimwe na rimwe harwo dushaka kugira gashavu muganda cyane ababwire yuko ibiyisa gaseshwa ari muri byarabaye cyangwa bashaka kuba biba none munsi
hari n'abashinga amateka bifuje kumenya ikibanzo mukuru wa CNDH ama raporo y'amashyira hamwe mpuzamakungu bari marekeza sanga hari iby'abantu badakwiye guta ku mwanya
na uvuga ngo igera raporo yashikijwe na Imana yatucanye na Nations ningo nshora kujamwo kose birashika gasanga baronse amakuru atariyo igihambaye rero nuko igihugu kitoja kuri defensive nuko igihugu twemenya ko ari cacu kintu ari cyo kivugwa no murundi kivugwa no munyamahanga kivugwa n'ishyirame cyangwa kivugwa no wigenga ari cyo twogifata nka nkama hanyuma tugafata ingingo zibereye kugira ngo nimba ari kibi ntikibandanye kikaba ari ciza naho kibandanye naho bari bakigwanya nimba raporo isohotse ikabirimo ibintu mu bintu 260 arivyo ivyo 60 tubikoreshe twiyubake ivyo 40 tuvyigize
ikiceganyo cha CNDH gisohotse inyuma y'umunsi umwe hasohotse kindi cishira hamwe mpuzamakungu FDH cyavuze ko nimiburi abantu 2200 bagandaguye mu Burundi kuva mwaka w'2015 hagati y'amajanane n'amajanicenda baranyuruzwa n'abarenga ku 1000 batabwa mu mabahera atandukanye iyi raporo ya FDH yari yamirijwe n'abategetsi b'u Burundi batandukanye Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eroje kuri iyo nkuru muri cyo gihe muri raporo ryasohoye ejo kuwa kabiri ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itahagateka kazi na muntu FIDH Federation Internationale des Droits de l'Homme mu rurimi rw'Igifaransa rivuga ko mu myaka ibiri ibintu byayangaye mu Burundi icyegeranyo cha FIDH cyerekana ko abantu batari munsi y'2200 bishwe kuva mu mwaka w'2015 abandi bari hagati y'4400 baranyuruzwa yabagera ku 1000 barapfungwa twavuganye n'umuyobozi wari igiteka Ancher niko yagize atangura avuga kugene abona itandukanirizo ry'ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe agateka ka muntu FIDH n'umugwi ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH
muri iteka turavye itandukanizo y'ibyo biharuro bibiri bitangwa na FIDH hamwe na iteka n'ibyo bitangwa n'umugwi ukwirya na ateka kazi na muntu gwe w'igihugu mu Burundi CNIDH turiko turaba nuko tubona ko CNIDH yahindutse no twovuga gikoresho cha leta aho ivuga ibiharuro bitababaza leta guko turiko turaraba mu biharuro dufise n'imiburiburi hariho nk'ibiziga 237 zatowe hirya no hino ukaca wumva n'ivyo biharuro ivyo n'ibiziga biboneye ukabona n'abantu bazimiye barenga 400 ukabona n'ivyo biharuro by'abapfuye 12 nabaje guko naho mvuga nti icerekana ko babaye igikoresho cha leta n'icahe nuko amashyirahamwe yakurikirana agataka kazi na muyobozi yahagaritswe ntivuze induru nyabuna nyabuna reka wo guko banovuga amashyirahamwe nka rigiteka n'izindi zara abaparteneri novuga ba CNDH bakorana bogiye barususikanya mugabo ntahigeze ikoma induru ubu nta n'ibindi shyirahamwe biri mu gihugu murazi ko ofisi yo komisari ya droit de l'homme nanyene itakijya bayihagaritse ibikorwa itagikora n'abaobservateri ba Union africaine nabo nyine bahari atanu kimwe ariko barakaba batararitse ubwo gukora ibyo byose bikerekana yuko cyatumye CNDH inuma igituma itanga ibiharo bitonyi ni kugira ngo ikorere ntibabaze leta ikore mwuvuga mu ntombero ya leta y'ukutavuga ibiriko biraba kugira ngo ntiyagiramira nagira itabara bagira ati ngo mu bindi bihugu ntanzira kirasha naho abantu bahonye
iyo raporo kandi yishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu FIDH iravuga ko mu gisirikare ku rwego rw'intwazangabo kubahoze bari mu gisirikare cya kera bariko baratotezwa bamwe bakicwa mu dizo ntwazangabo abandi bagatuzwa bagahunga mu ntumbero uko iyo raporo ivuga ngo yo gutuma ico gisirikare kigirwa nabo mu bwoko bumwe mu bivuga kwiga
iteka twebwe sagasishura muri murabo araze aba general amaze kwica mu bwoko bw'abatutsi n'abakoronel ukabandi bataye bakomoka bari mu buhungiro bahunze ukabona ndetse mbese n'umusirikare gusa ni no mu rwego rucungera umukuru w'igihugu nawo nyene niwe wita documentation nabo nyine harimo amaze kwica ari mu rwego rw'intwazangabo aje rero tukagira tuti ni sagasishura muri niko murarayo ikuza kogwa mu Burundi bagomba no vuga guhonyanga bimwe zabiharuro zavugwa muri accord arusha yuko bitakivugwa igisirikare gisigaye kizizwe n'ubwoko bumwe ndetse mbere sinovu n'ubwoko bumwe uko nabavuye mu yindi miharigwana batari muri CNDD-FDD noha twovuga nk'aba FNL hariho bamaze kwicwa nabo umuntu wese barishogwe rwo hejuru ku batutsi akicwa n'abandi batumva umugambi yuko igisirikare cyokorera umugambi uri ku butegetsi gusa bibaza yuko batoba bashyigikiye umukuru w'igihugu nabo bajamwo niho ubona ko harimo n'abahutu b'intwazangabo bamaze kwicwa baba abari muri CNDD n'abari muri FNL.
Turabashimiye yari Anshel Niko yagize ayoboye Ligue Iteka. Twariko turavuga kuri raporo yasohotseje ku munsi wa kabiri y'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe agateka ka muntu FIDH. Murakoze kuri iki kiganiro. Mu Burundi miryango y'abagabo babiri bo ku mutumba Rutorero wa Komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke ivuga ko batwawe n'abasirikare b'u Rwanda ku igenekerezo rya 2008 ukwezi kwa gatandatu guheze itazi irengero ryabo gushika ubu. Ivyo biranemezwa na musitanteri wa Komine Mabayi afise amakenga kwa abo bantu bashobora kuba barishwe. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanga.
Abo bagabo babiri atawuzi irengero ryabo kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu guheze ni Mugiraneza Seremani na Bikorimana Samueli, bose uko ari babiri abaryango babo bavuga ko batwawe n'abasirikare b'u Rwanda. Se w'umwe muri abo bagabo azwi ku izina rya Bukuru Dani avuga ko icyo gihe nabo nyine yahatswe kuko yari kumwe n'abo batazi irengero igihe abasirikare b'u Rwanda babatera. Yabwiye Ijwi rya Amerika ibyo yabonye.
Baza bariko baduhiga nyene barasa nama mpitamo kwiruka nuko byagenze twari abo bonyene batatu no wakane bishe twari nkahamwe nama no twumva amasoro ari karavuka kwamaduhitamo turiruka twaciye dukoresha kwihisha abandi baguma barihisha byama bigenda uko bari benshi baguma bapfuka nyene ngo bafate baboroga.
Umukenyezi wa Mugiraneza Seremani, umwe mu batazwi irengero ari we Nzobara Ntumye Odeta, avuga ko yabuze ayacira n'ayamira kuko ahora amuronderera cyo kimwe n'uruvyaro barindiriye ko agaruka barahebura.
Yari yagiye mu kazi nyene ka misi yose, yagiye kurondera nyene buzima butunga abo turi kumurabona ko muri iki gihe bigoye. Ubwo nyene nagize gutya numva bambwiye ngo uwi wanje bamufashe ndetse nabo gwari kumwe hariho uwashoboye kuba yaravuye mu mubiri kugezana n'iyi saha ntago noba ndamenyana irenge naritoya. Jewe ndi mu buzima bubi bitewe n'uko ansize ahantu habi kandi mfise abana batanu. Abo bana batanu nta kintu mbona gishobora kubabeshaho na gitoya.
No mu muryango wa Bikorimana Samueli intuntu ni yose kubona uwabo akwije iminsi 8 batazi ibyiwe. Uno muvukanye wa Samueli asaba ababatwaye abantu ko nimba bakiri bazima bo babasubiza.
Mbere nko mu rugo rw'iwacu abo bantu bashobye gutwara bagiriye batanu kandi abo bantu batanu bose nta numwe turashingura baraza bakabatora babakuye ku butaka bw'u Burundi bakabatwara hama bamara kubatwara tukaza twumva ngo barabishye. Twagomba gusaba nkamwe mugera kure kugira ngo mwe mudusabira leta y'u Rwanda niba babo bantu bagihari babaturungikire niba barapfuye naho tubimenye kugira ngo twebwe nk'umuryango tumenye ko tubagandariye n'icyo nokongera.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico bacaratumye abasirikare b'u Rwanda bahagarika abo barundi bakabatwara mu gihugu cabo. Umukuru w'umutumba Rutorero Bakara Wilson avuga ko babazize ko bacungira umutekano ku rubibe.
Babo bajayo barashobora gusoroma indera mato batumye kuko dusanzwe tuzi ko imibane y'u Rwanda n'u Burundi itameze neza. Tugacayo tugira amakenga ati nitworeka umupaka ugume gucyo nta bantu bari ko bawugenzu tugaca tuma abantu igenda murebe abanyarwanda ibyo badukorera nibitero baheruka kutugabamwo bivuye Rwanda tejo ntazogira ibindi bagaba bisubire kuza mu ikomine yacu cye mu ntara yacu.
Urongoye ikomine Mabayi ahaherutse kugenda amazima yonga abagabo babiri avuga ko nabo nyene atazi irengero ry'abarongoye kuva bafashwe. Pascal Basaburwuzuye yabwiye Ijwi rya Amerika ikiriko kirakorwa.
Ubu cyatse ko turakora ni kwigisha bene igihugu mu bijanye no kuja mu kibira ko bibujijwe ko kiziya kazirizwa kuja mu kibira ama tukabasaba yuko imijyango yabuze nkuko tunavyumva abo babiri batwawe babona ko bashaka kuba barishwe tuko turasaba ko ubukwihangana ko nikibazo kiri hagati y'ibihugu bibiri igihugu cacu c'u Burundi kiko kirakurikirana
iruhande yabo bagabo babiri indongozi zo mu ntwaro mu ntara c'ibitoke co kimwe nabo barongoye bemeza ko batwawe n'abasirikare b'u Rwanda bakica wundi umwe basaba ko kurubibe bahana n'u Rwanda hoshirwaho abasirikare benshi b'igihugu kugira ntihagira bosubira kubavogera muri komine mabayi ntara c'ibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri iyo nkuru twakirageje kurondera umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Rene Ngendahimana ubwa mbere atubwira ko ayo makuru atarayazi atumenyesha ko twongera kumuhamagara mu nyuma twongeye ntitaba telefone yiwe igendanwa. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangaje ashimitse ko agiye gukora uko ashoboye kose kugira abantu bapfa bishwe n'ikiza cya SIDA bagabanuke ku rugero ruboneka ndetse kugeza naho atawopfa canke ngo yandure muri kazoza ko hafi. Cifuzo cy'u Burundi nuko gushika mu mwaka w'2022 abicwa na SIDA bagabanuka gushika ku bice 60%. Mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Aloyse Bigirimana yaganiye na Richard Manirakiza icegera cy'umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya SIDA mu Burundi PNLS atangura avuga aho leta y'u Burundi igejeje ikivi cyo kugwanya SIDA muri iki gihe.
Twebwe ikintu twibanze ko nukwisunga amategeko mpuzamakungu n'imigambi mpuzamakungu twihaye kugira ngo kizagabanye SIDA igabanuke n'ingaruka mbizacu maze gituzwe mu rundo rw'2023. Ndababwire ko ihangiro twihaye mu 2022 twifuza ko abantu 90% bagenda mu mugera wa SIDA baba babizi. Rero dukora ibishoboka byose kugira abantu bitinishe na cyane cyane duhereye ku bakenyezi nubwo dukwitinisha tubone ingene amagara yifashe. Tufuza kandi ko 90% babo bipimishije dusanze bagenda mu mugera wa SIDA bacabaza ku muti. Bamaze kuza ku muti turabatunganiriza n'ibigo bijejwe kutunganiriza n'abahinga babinonosoye kugira ngo 90% nyene bashike ku rugero umugera ubutakiboneka mu mubiri wabo ibyo bita charge virale indetectable. Umva ni 93 tuko turakorera ko gushika 2022.
Tutaragaruka kuri ibyo bikoresho nari nakubajije ikibazo cyaho ibiharuro by'abarwaye bigeze ntacyo mwari muratwishura.
Ego ibiharuro by'abarwaye abarwaye tugeze kubarenga 72,000 ariko bari ku muti 63,500. Murumva rero ko bose batari ku muti. Twifuza ko rero twati mu ntego turiko turategura mu migambi dufise nuko abantu bose bari kubagenda mu mugera bajya ku muti bose ku mugambi mpuzamakungu witwa gupima no guca bazi mu gifaransa bavuga teste et traite ni ukuvuga ko uwo dupimye acaza ku muti. Uwo ni umugambi twita mu kirundi ko kujya kumwe n'ibindi bihugu bikwisi n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS iduha intumbero. Uwo mugambi rero twawunonosoye ngaho iwacu kuva muri mwaka uheze. Ubu rero twabyiteguriye kugira ngo haboneke ibikoresho haboneke n'abaganga bafite inyigisho maze abapimye bashobore bataza ku muti buno nyene. Ibyo bidusaba bica bidufasha ko bagiye ku muti buno nyene baca bakurikiranwa kugira ngo dushike ku ntumbero n'icyo umukuru w'igihugu yashikirije yuko abitaba Imana bogabanuka. Iyo umuntu amaze kujya ku muti akawuja ko neza agakurikiranwa n'abaganga babinonosoye n'ibikoresho bibafasha kumenya urugero biratuma umugero ugabanuka mu maraso maze ukantuba unakiboneka. Hanyuma icyo gihe rero bigatuma umuntu atandura kandi yandikiza abandi mugabo ngaho cyangwa bura abantu kugira ngo ntaze bakira ngo bijazare ngo reka nitwa byabandanya gucyo ngo twandanye imisato itajanye no ku kongera amagara yacu bamaze bagira ngo bazotuvura.
Twibutse ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangaje ashimitse ko agiye gukora uko ashoboye kose kugira abantu bafabishwe n'ikiza cya sida bagabanuke ku rugero ruboneka, ndetse kugeza naho atawufa canke ngo yandure muri kazoza. Kuri telefone turafite Ezekiel. Ezekiel mwiriwe. Yego, me tubasabe mubaze canke mushikirize icyo mwifuza kuvuga.
Ebo nagomba nere kukibazo anyuma nagomba mbaze mbe biteguye gufasha gute kubijyanye no kugwanya kugabanuka iki kwanza kumukwikiriza cyasinda. Hanyuma ikindi nagomba mere nkuvuga, nagomba mvuge ko umugwi bavuze wa abantu aba badangaza imibiri y'abamaraya no kuvuga bamwe hari abantu bamwe babijya mu nk'ibivuga kubera babuze ukuntu bagira mu bijyanye n'ubuzima bagahitamo rero kubikora kugira barabe ukuntu bibeshaho. Ibyo nabyo rero nibyo bakwiye kuraba rwose, na cyane cyane reka ibituma ni ubuzima bubi buri mu gihugu buterwa n'ingorane zihari. Ikintu nabona rero nuko bari bakwiye gufata bakarabana cyane cyane bakihutira ibintu byo mu buzima bwa minsi yose, akaba ari byo bihutira gufata cyane cyane gutanga mu mfashanyo.
Katwakire Duhayimana. Nawe Duhayimana, muratwumva?
Twumva.
Ego, me mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro cyanyu.
Icyumviro nicyo nari nzize kuwo mutumire numvise ariko aravuga imigwi y'abantu baba bakunda kwandura icyo kiza. Burya kenshi tubiravye dusanga nk'uwitwa ibijyanye no kwandura ugwaruka kenshi nibwo rukunda kubagirira ingorane zandura umugera. Nagomba ndamusabe nimba ajya muri leta arabe agire inyigisho nini adushyire mu gwaruka, kubera ugwaruka nibwo Burundi bw'ejo. Ejo uzosanga ugwaruka rwose rwamaze kwandura uwo mugera bitewe barusha nabo nyine bibagore kuraba kuntu bogabanya abicwa n'icyo kiza cya sida.
Ego, me murakoze. Reka tumuhe akanya Richard Manirakiza, tubasabe mwishure Ezekiel na Duhayimana.
Murakoze kuri ibyo bibazo. Ibitari nkuko yabivuze siko turakora igishoboka kugira ngo tugabanye abandura umugera, duhera mu miryango yacu. Dufate nk'umukenyezi, umukenyezi wese yifuza kurondoka cyangwa afise imbanyi, tumusaba ko agiye gupimisha imbanyi baca bamupima n'umugera wa sida. Abi ni mu ntumbero yo kugira ngo basanze mugihe ba yaranduye bace bamufasha bamukurikirane aze yibaruke umwana akomeye. Ibyo rero tusaba ko abantu bose badufasha kuva mu miryango, kuva mu kibano, abamenyesha mana ku kazi, ahantu hose kugira ngo dufashe ko abakenyezi tubafata mu mugongo tukabibibutsa kugira ngo tubashigikire kugira basinya nawe babone kuherekeza tubaherekeze. Kuko iyo tubaherekeje imisho muganga duhaye turaheza tukayumvikana ko mu muryango basanze twanduye, hanyuma tugaheza tukamenya tubyumvikana ko maze n'abadukumira bakaba bake iyo dufatanye mu nda. Mugabo umukenyezi wimurekeye agiye kwa muganga mujya agiye ati mperekeza kwa muganga, umushinga nawe akavuga ati sindaguherekeza ntacyo urwaye, biratuma n'imisho bamuha bimugora ingena aza kuyikurikiza n'ingena muganga adashobora kumukurikirana kuko mu muryango we batamutawe no mu kibano bica bigorana. Dukoreye ku bakenyezi tuba turiko turagabanya abandura kugira umwana wese avuka azavuka akomeye, aho ni ku bakenyezi. Kuri iyi migwi nayo igaramiwe gusumba iyindi twadondaguye harimo n'ugwaruka, tugerageza kubaha inyigisho. Kandi umuti wa mbere ni kuja kwipimisha. Iyo bamaze kuja kwipimisha usanze ukomeye utufata imyifato ujya mu baba kuba guhanura izi myifato wogira ituma uguma ubungabunga amagara yawe ntuze wandure. So naho wanduye kwa muganga bagaca bagukurikirana. Yavuze ati hari ubukene, nibyo ibiharuro nagiye kubabwira. Nk'ubu mu Burundi turazi ibiharuro, abandura gusumba abandi ni abagore, turazi abagore n'abagabo, abakenyezi n'ibiharuro ari byinshi gusumba abagabo.
Reka twakire na Sabimana. Sabimana muratwumva?
Yego ndabumva.
Yego me mubaze umutumire.
Bo nagomba mbaze ikibazo kubera ko tuko turumva kuntu umukerawo kabanuka bisaba ndi batasaba uburyo burebure. Rero nashaka mbaze kuntu uburyo ko wategekanya kushara gukora kugira ngo umugambi ushyirwe mu ngiro. None baba ko barategekanya iki n'uburyo bungana gute kugira ngo bikunde icyuzwe? Murakoze.
Ego me murakoze. Reka ikibazo cya Nsabimana gifatanye n'umunywanyi yabajije kuri Facebook, aho yavuze ati kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu hatanguye kuboneka umurwayi wa sida wa mbere, leta yacitanguza urugamba rwo kurwanya icyo kiza. Tukavuga ko imyaka mirongo itatu n'ine iheze sida ikiri intambamyi ku magara y'abantu. Umuntu yo kwibaza icyo mugiye gukora muri iyi myaka mike mwihaye kugira muzobe mwakiranduranye n'imizi. Kikaja kijyana n'iki kibazo cya Nsabimana nyine akavuga ati ukuntu umugera ugabanuka n'ingoga, umukenyuro mufise n'uwahe?
Murakoze. Duhere kuri kibazo cya Nsabimana. Leta y'u Burundi ifatanije n'abayifata mu mugongo twamaze kudukorera ku migambi y'imyaka itanu. Ubu rero umugambi twariko turakorerako ni w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ibihumbi na cumi na kane gushika ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Muri uyu mwaka nyine muri iki gihe turimo turavugana turi kumwe n'abahinga n'inzego zose n'ibisata byose byo kurwanya sida, kuko turategura umugambi w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ubwo dushikana mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Aho rero tugize uwo mugambi icyo twita plan d'action, abadufata mu mugongo barahita rero bagatanga intererano yabo. Abo ni benshi muri fomu ya mukigali mpuzamakungu cyangwa leta y'abanyamerika n'abandi babifata bya onu biri ngaha yaba UNICEF n'abandi na OMS na UNICEF na UNICEF na PAM n'abandi. Abo bose baraheza bagaterera kugira ngo habe ibikorwa bijyanye no kwikingira, bijyanye no gukurikirana abagiye kwa muganga, bijyanye no gukurikirana ibyo bikorwa kugira ngo bari kubikorwa neza. Aho muri icyo gihe hari abahinga batagufasha, hakaba n'ibikoresho, ibyo bikoresho bikajya mu ntara hirya no hino kugira ngo abantu bacunye urugendo. Nashaka no kubamenyesha ko ubushikiranganzi bw'amagara y'abantu kuva ibihumbi na cumi na kabiri bwihaye intumbero yo gupfunya urugendo w'abantu bose baza kwa muganga mu gihe baba barwaye sida na buryo bari bahamagara make kugira ngo ntibagume bari kubaragendagenda urugendo rurerure. Icyo bita passage relais de service zo kwa muganga bijyanye aho batora imiti gupfupfa haza n'aho bakurikirana abakenyezi bagenda n'umugera wa sida kugira ngo bibaruke izondo bikomeye. Aho twagiye turegereza ibibanza bibafasha kugira ngo babisange hafi, tuko tugerageza dufashanije nabo banyene badufata mu mugongo kugira ibikoresho bikwiragire mu gihugu cyose, maze abantu bashobore gukurikiranwa iyo bari kubara kuvura kuza kwa muganga. Muganga kugira ati ibiharuro byawe bipimo bigeze ngaha kugira ngo nawe ubone ko uri kubatora mitende. Ubu rero nicyo rikorwa tuko tuziko turakora dukoresheje kuri iyo migambi y'imyaka itanu ibyo bita plan d'action. Icyo tuko turakora niho uburyo buva, uburyo tubufata ubuhabwa na leta ubwayo, tukabuhabwa n'abasanzwe badufata mu mugongo.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Amakuru rero twari tubafitiye kuri isaha ntiyagarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Tuboneyeho na kanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'uwegeranije ibiganiro Innocent Kimenyi kuri mikoro mwari kumwe na Fidele Niyongabo. Turabashimiye rero kuba mwaduteze amatwi, tubifurije ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi ry'Amerika.